kwenye zile hamna ya majukumu ni fasi bebe yuko amakuru ya raha gari wenye edibu ema na ukuri mikromaisme na fideni yonga tabasta zenda bifuriza mahoro na mahiri.
Iyi ni Radio Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika iri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda mudukurikira kuri FM 88 bice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose no kuri FM 104 bice bitatu y'Ijwi ry'Amerika. Abadukurikira kuri internet mwajya kuri www.radio.vewa.com. Tuno kuri Facebook na YouTube Vewa Radio yacu. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi ndabashoboje mwese kandi mpa ikaze makuru yacu y'akakanya. Injyana za politiki zadutse mu Burundi mu mwaka wa 2015 zatumye igisata cy'abaharanira agateka kazi na muntu gicikamo kabiri. Bamwe babona ko imyaka itanu ishize yabaye mibi muri icyo gisata.
Abantu baricwa ukamenya nta kibaye, abantu baracanyurizwa bagatorwa imibyimba bakagenda amazima yongwe, harakoma gato yukaza wumva umuntu arapfunzwe bakacirwa imanza batanitabye no kwitaba canke n'imanza nazo ntizikurikiza amategeko.
Uwo ni Eraline Ibizi atwara urunani rw'abaharanira agateka kazi na muntu bahunze igihugu. Ku rundi ruhande abatahunze bakorera muri icyo gisata bashinja Nibizi nabo bakorana kuba ibikorwa byabo ari nk'iby'umwanzi w'igihugu.
Ni ibikorwa akenshi usanga bihengamye ari ibikorwa bivuga igihugu kutariko, ari bigomba gusubiza inyuma itsimbatazwa ry'agatakazi na muntu, ari ibikorwa bihigira inyungu abipfuza ubutegetsi budaciye mu matora.
Uyu ni Gerard Hakizimana atwara ishyirahamwe Forcom F rirwanya ikimenyane n'akamwana wa mama. Mu Burundi kandi abanyagihugu va mu ntara zihana imbibi n'u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Tanzania bafite impungenge z'uko bashobora kwandura ku bwinshi virusi ya corona kubera urujya n'uruza rw'abantu baca mu nzira zitemewe n'amategeko. Minisiteri y'ubuzima muri Uganda yo iratangaza ko umubare w'abantu barimo kwandura virusi ya corona mu gihugu wiyongera cyane. Abasaga igihumbi banduye mu minsi itatu ishize, bikaba ari ubwa mbere biba kuva icyorezo kihadutse. Naho inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Leta 49 kuri 50 zigize igihugu zaraye zirangije kwemeza burundu ibyavuye mu matora yo ku itariki ya 3 y'ukwezi gushize kwa 11. Aya makuru hamwe n'andi twabateguriye ni mu kanya, nimujye kure. Amakuru ya kiturahera kwavugwa hirya no hino ku isi. Abaturage ba Ghana bategereje kumenya umukuru w'igihugu cyabo mushya, naho polisi y'igihugu iratangaza ko abantu batanu bamaze kwicirwa mu mvururu za politiki. Thomas Kamirindi aduha ibindi bisobanuro kuri iyi nkuru.
Komisiyo y'igihugu y'amatora imaze gutangaza amajwi y'agateganyo yo mu ntara 11 kuri 16 zigize Ghana. President Nana Akufo-Addo ushaka manda ya kabiri y'imyaka 5 ari imbere gato y'uwo bahanganye John Mahama w'ishyaka NDC. Abayoboke b'ishyaka NPP rya President Akufo-Addo batangiye guteranira imbere y'aho atuye biteguye kubyina insinzi, naho abayoboke b'ishyaka NDC nabo batangiye guteranira imbere y'ibiro bya komisiyo y'igihugu y'amatora baririmba banabyina. John Mahama asa n'ushaka gusesa amasezerano yasinyanye na President Akufo-Addo, bombi barahirira ko bazemera ibizava mu matora nta mananiza kandi ko bazirinda kubiba urugomo mu bayoboke babo. Ejo ku mugoroba Mahama yaravuze ngo azarwanya ibikorwa byose bigamije kumwiba itora. Hagati aho polisi ya Ghana yatangaje uyu munsi ko yabaruye imvururu 60 zishamikiye ku matora kuva ku munsi w'itora ejo bundi ku wa mbere. 6 muri zo zavuzemo n'amasasu yishe abantu 5. Uretse ibyo ariko, indorerezi mpuzamahanga zemeza ko amatora yabaye mu ituze muri rusange ugereranije no mu bindi bihugu byo muri Afurika y'Uburengerazuba. Guinea na Cote d'Ivoire nabyo bivuye mu matora yamenetsemo amaraso. Uretse amatora y'umukuru w'igihugu cya Ghana, abaturage batoye kandi icyarimwe ku wa mbere n'Inteko Ishinga Amategeko. Ibyavuye muri aya matora yose bishobora kumenyekana ejo ku wa 4.
Ethiopia iramagana amaperereza yigenga ku ntambara yo mu ntara ya Tigre. Ibisobanuro kuri iyi nkuru murabigezwaho na Fidel Niyongabo.
Ivyo bibaye mu gihe amakungu yateye ka leta kayisaba gukorera mu muco kurushiza kubijanye n'ingwano imaze ukwezi hagati y'inteko za leta ya Ethiopia n'inteko z'intara ya Tigre. Iyo ngwano imaze guhitana abantu ibihumbi n'ibihumbi barimwo abasivili. Amashirahamwe aranira agateka ka muntu yaratangaje amakuru kuri bumwe mu bwicanyi bukabije bwabereye mu ntara ya Tigre. Hari ubwoba ko ubundi bwicanyi nk'ubwo bwabaye muri iyo ntara. Redwan Hussein, umwe mu bategetsi bakomeye ba leta ya Ethiopia, yabwiye abamenyeshamakuru ku munsi wa kabiri ku muhingamo kw'igihugu ciwe kizotumira abantu bo hanze kugira bagifashe, niyo cumva ko cananiwe kugira amatohoza conyene ubwaco. Yatangaje ko kwibaza ko leta idashobora kugira amatohoza nk'ayo ari ukuyikengera. Impungenge zitera ziyongera mu ntara ya Tigre yugaye ku makungu mu gihe abanyagihugu baho imiliyoni zitandatu bakeneye imfashanyo z'ibifungwa n'imiti zihutirwa. Abagera ku miliyoni muri bo barataye ingo zabo.
Perezida wa Turukiya Tayyip Erdogan aramenyesha ko azaganira na Joe Biden watorewe kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku migenderanire itifashe neza muri iki gihe hagati y'igihugu cye na Amerika. Ibindi kuri iyi nkuru murabigezwaho na Fidel Niyongabo.
Perezida Erdogan ntabona ko Amerika ishobora gufatira ibihano igihugu ciwe kubera caguze ubuhinga bwo kwivuna za misile mu gihugu c'Uburusiya. Imigenderanire hagati ya Amerika na Turukiya yaratosekaye inyuma yuko ico gihugu kiguze ubwo buhinga. Imigenderanire hagati y'ivyo bihugu vyompi yaratosekaye kandi bivuye ku kutumvikana hagati yavyo ku vyerekeye igihugu ca Siriya hamwe n'ipfungwa ry'abakozi b'ubuserukizi bwa Amerika n'abanyamerika muri ico gihugu. Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru imbere uko agira urugendo mu gihugu ca Azerbaijan, Erdogan yavuze ko hakiri kare cyane kugira agira icyo avuze kuri leta nshasha igiye kujaho muri Amerika ya Joe Biden yanebaguye imigambi yiwe. Yatangaje ko borindira Biden agashikira amabanga yiwe ya perezida mu munyuma yaho azokwicara baganire ibintu bimwe bimwe nawe nguko baganiye n'amareta ya Amerika muri kahise. Kuba Turukiya yaguze ubuhinga bwo kwivuna amamisile bwitwa S-400 mu Burusiya byatumye Amerika ishobora gufatira ibihano icyo gihugu mu ntango z'umwakuza. Amwe inama nshingamateka yo kwemeza itegeko ritegekanya amafaranga yakoreshwa mu vy'ukwivuna abansi.
Radio y'u Amerika igiye kubona umuyobozi mushya, nibyo Geoffrey Mutagoma atubwira.
Ejo kuwa kabiri bwana Biberage yamenyesheje abakozi bose b'ijwi rya Amerika ko igihe cye cyo kuri uwo mwanya kirangiye kandi ko yifurije umuyobozi mushya amahirwe mu kuzuza inshingano zo kugera ku cyerekezo ijwi rya Amerika rigamije. Nyuma yo kwegura kwa bwana Biberage, Michael Park uyoboye ikigo cyigenga cya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe iby'itangazamakuru mpuzamahanga USAGM hari nacyo ijwi rya Amerika ribarizwamo, yahise agena uwitwa Robert Riley kuba umuyobozi mushya. Uyu Riley yigeze kuyobora ijwi rya Amerika mu mwaka w'ibihumbi bibiri kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri. Bwana Riley kandi yigeze kwandika ashyigikira umuyobozi mukuru w'ikigo cyigenga cya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe iby'itangazamakuru mpuzamahanga Michael Park. Ubwo umucamanza w'urukiko rw'igihugu yategekaga Park guhagarika kwica amategeko agenga uburenganzira bw'abanyamakuru b'ikigo ayoboye, uwo mucamanza yamutegetse kureka kwivanga mu mikorere y'itangazamakuru ry'ijwi rya Amerika no guhagarika iperereza ku byo ritangaza. Hashize imyaka irenga ibiri Perezida Donald Trump wa Amerika agennye Michael Park kuba umuyobozi mukuru w'ikigo cyigenga cya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe iby'itangazamakuru mpuzamahanga. Iki kigo kigizwe n'ijwi rya Amerika, ryiharanira ubwigenge bw'Uburayi n'ibindi bigo by'itangazamakuru biterwa inkunga na Amerika birimo radio televiziyo iharanira ubwigenge bwa Cuba, radio iharanira ubwigenge bwa Aziya, radio sawa n'ishami rya televiziyo Al-Hula byombi bishinzwe amakuru mu rurimi rw'Icyarabu yo mu burasirazuba bwo hagati na Afurika ya ruguru.
Barakoze bagenzi bacu batugejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi ni Radio y'u Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Tuno kuri Facebook na YouTube VOA Radio yacu. Radio yacu ni mu ijambo rimwe. Mwakurikira kandi ibiganiro byacu ku rubuga rwa interineti kuri www.radio.com. Radio y'u Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ibiganiro byacu birakomeje. Itariki ya cyenda y'ukwezi kwa 12 uko umwaka utashye, amahanga ahimbaza umunsi mpuzamahanga wahariwe gukingira abaharanira agateka kazi na muntu. Mu myaka itanu ishize mu Burundi abakorera muri icyo gisata bamwe barahunze abandi baguma mu gihugu, bamwe bashinja abandi ko bakorana na leta abandi bagashinjwa gukorana n'abarwanya igihugu. umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Pierre Claver niyo nkuru aragaruka ku bikorwa byaranze ayo matsinda muri iyi myaka itanu ishize.
Injyana za politiki zadutse mu Burundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu zatumye igisata cy'abaharaniye agateka kazina muntu gicikamo kubiri, bamwe barahunga abandi basigara mu gihugu. Abahunze igihugu babona ko imyaka itanu iheze yabaye mibi muri icyo gisata. Erari n'ibizi atwara urunani rwabo Coalition Burundaise des Défenseurs des Droits de l'Homme yavyiganiye Ijwi ry'Amerika kuri uyu munsi ahimbazwa umunsi mpuzamakungu w'abahariwe.
Abantu baricwa ukamenya nta kibaye, abantu baracanyurizwa bagatorwa imibyimba bakagenda amazima yongwe, harakoma gato yukaza wumva umuntu arapfunzwe bakacirwa imanza batamitabye no kwitaba cyangwa imanza nazo ntizikurikiza amategeko. Nk'umumenyeshamakuru agiye gutohoza baciye bamufata ataka ibi yakoze, uharaniye agateka kazina muntu akagenda gukurikirana aho bariko barahohotera umuntu akacafatwa nka rusansi mu kwiraba mu bakozi, ugasanga itumye abarundi bagaruka muri bimwe by'intambara y'ubwoko.
Ku rundi ruhande ariko abatahunze bakorera muri icyo gisata bagiriza banibizi nabo bakorana kw'ibikorwa byabo ari nk'iby'umwansi w'igihugu. Jenerali Hakizimana atwara ishyirahamwe Falcon F rigwanye Kimenyane na Kamwana wa Mama kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika.
Ni ibikorwa akenshi usanga bihengamye ari ibikorwa bivuga igihugu kutariko, ari bigomba gusubiza inyuma itsimbatazwa ry'agateka kazina muntu, ari ibikorwa bihigira inyungu abipfuza ubutegetsi budaciye mu matora.
Abahunze bobo siko babibona. Erari n'ibizi arongoye urunani rwabo yemeza ko batarabwa byiza kuko badoma urutoke ku bitagenda neza mu gihugu bahunze.
Twebwe tuvuga rumwe n'amategeko, icyo ni icyitwazo. Mu gihe werekanye aho ibikorwa bya leta bicumbagira yuko uri kurakorana n'ubutavuga rumwe na leta, kutavuga rumwe na leta ni uburenganzira bw'umuntu wari we wese binategekanijwe mu mategeko. Nimba turunka nayo makuru tuyahabwa nabo muri leta, turakorana n'abarundi bose mu budasa bwabo. Icyerekana ko tutari abansi nuko umunsi abo batari muri leta bahavuye cyangwa bagahohoterwa nk'uko bari kubahohotera abandi baza birukira twebwe.
Imyaka itanu iheze n'abakorera mu gihugu bavuga ko itaboroheye kuko baburabujwe n'ibikorwa byabo byo gukingira agateka kazina muntu. Gusa Gerard Hakizimana arashima ko bataruhiye ubusa.
Haravuzwe iby'ihonyabwoko ntiryaba, twaravuga ko atakintu na kimwe kiranga ko hoba ihonyabwoko mu Burundi kihari. Haravuga ko amatora toba ibyo byose byarabaye kandi biba amahoro n'umutekano. Murabona ko Burundi bwarayibukuwe muri bya bihugu byigwa muri ka kanama k'ishamuzamakungu ONU, izaba n'impunzi ziri inyuma y'igihugu zahungutse ku bwinshi. Tukadushima inkene agateka kazina muntu kifashe uno munsi. Twagiye turahogwa ukuri twashikiriza ko tudashyigikiye abagombye gutembagaza ubutegetsi.
Leta y'u Burundi yemeza ko itazohengeshanya gukingira agateka kazina muntu n'abagaharanira. Prosper Ntagwamiye umuvugizi wa leta yabivuze kuri uyu wa kabiri, ariko arashima ingingo y'inama nkuru y'umutekano gishami mpuzamakungu ONU yo gukura Burundi ku rutonde rw'ibihugu bibangamiye umutekano ku isi.
Burundi burabandanya kumenyesha amakungu ko agateka kazina muntu kubahirijwe kw'abenegihugu bari ku kivi mu bikorwa by'iterambere. Leta y'u Burundi iboneyo akakajyo ko gusubira kwiyemeza kandi kubandanya ihagarariye amahoro n'umutekano nk'uko iryo ni ryo hangiro rya leta.
Nabo biruko iyo leta yagirizwa guhohotera ako gateka, ndetse abashingwamanza baramaze gushikana amadosiye atari make muri Sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPJ y'abakekwa ko ayo mabi. Maitre Lambert Nigarura ni umwe muri abo bashingwamanza.
Abantu barenga ibihumbi bibiri nibo ibashoboye gutanga amakuru n'ivyagirizi biraheza birashikanwa mu biro vy'umushikirizamanza wa Sentare mpuzamakungu mpanavyaha. Hari naco mbere icatumye mu harugurugwa amatohoza nyizina n'amadosiye rero yatanzwe, harimwo abari mu gihugu n'abari hanze. Bategerezwa rero nabo guhinyuza amakuru baronse, ivyo bita ho verification. Tukibaza yuko atagihe kinini gisigaye kugira ngo basabe Sentare kubaha uruhusha rwo gutanga imitahe kubakekwa ko ivyo vyabakubitwe ntaye mu gahanga, kuko ivyaha vyakozwe mu Burundi n'ivyaha bitagirirwe ikigongwe n'ivyaha bitata igihe.
Urunani rw'abaharaniye agateka kazina muntu mu Burundi wemeza ko ibice birenga 80% vyabo basigaye bakorera hanze y'igihugu. Kuri uyu munsi ONU isaba amareta ku isi gukingira abitangira abandi mu gukingira agateka kazi na muntu. Mu itangazo ryayo ONU yibutsa ko abo bakwiye gukora ataho begamiye, haba kuri leta canke ku migwi igwanya leta. Cyeklave ni inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Umubare w'abantu barimo kwandura virusi ya corona muri Uganda urimo kwiyongera cyane, ku buryo imibare mishya itangazwa na Minisiteri y'Ubuzima yerekana ko abasaga 1000 ari bo bamaze kwandura mu minsi 3 ishize, bitari byakabayeho kuva aho icyorezo cyadukiye mu gihugu. Inkuru irambuye n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika muri Uganda, Ignatius Bahizi.
Ministeri ishinzwe ubuzima bw'abantu itangaza ko icyorezo cya COVID-19 gitangiye gukwirakwira mu bantu bari hejuru y'imyaka 60 kandi cyari cyaratangiriye mu bafite imyaka yo hasi. Avugana n'abanyamakuru kubagezaho imibare mishya yabanduye, uwungirije ministeri ushinzwe iby'amagara y'abantu Joyce Kaducu yavuze ko ibi bisobanuye yuko n'umubare w'abahitanwa n'iki cyorezo ugiye kwiyongera.
As Ugandan outbreak has progressively shifted from the younger population.
Ati ubu iki cyorezo gikomeje kuva mu bakiri hagati y'imyaka 30 kugeza kuri 39, ubu akaba gitangiye kwibasira abantu bakuze guhera ku myaka 50 no kuzamuka, bivuze ko tugiye kubona abantu benshi muri iyi myaka batangira gupfa. Ubu n'abantu ntabwo bari barimo kurwara bikabije cyane, ariko ubu bagiye gutangira kurwara kugera kuremba, bivuze ko n'umubare w'abazapfa uziyongera. Twese ibi biduteye impungenge, kandi imibare y'abandi yatangiye kurenga ububasha bw'igihugu gifite mu by'ubuvuzi. Abashinzwe iby'ubuzima bagaragaza ko ibipimo byakozwe ku itariki ya 6 ukwezi abantu 71 basanganywe iyi virusi, naho ibipimo by'umunsi wakurikiyeho byo bisanga mu bantu 660. Bivuze ko mu minsi ibiri yonyine abantu basaga 1300 banduye iki cyorezo, akaba bari bwa mbere mu gihugu kwandura umubare munini nk'uyu mu gihe gito cyane kuva icyorezo cyadukiye hano mu kwezi kwa 3 k'uyu mwaka. Ministri Kaducu yanavuze ko leta irimo gutegura indi migambi yo kwirinda iki cyorezo gishobora kuba kirimo cyongerwa umuvuduko n'ibikorwa bya politiki byo kwiyamamaza biri mu gihugu ubu ngubu. Muri iyo migambi leta irimo gutekerezaho, yasobanuye ko harimo gusubizaho amabwiriza yaguma mu rugo. Ni muri urwo rwego rw'ibikorwa bya politiki leta ivuga ko birimo gukusanya 1000 y'abantu bamwe mu bakandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu Robert Kyagulanyi uzwi nka Bobi Wine w'ishyaka rya NUP hamwe na Patrick Amuriat w'ishyaka rya FDC baherutse gufatwa n'igipolisi bashinjwa kurenga ku mabwiriza yo kwirinda iki cyorezo, kubera ko bakoraga amanama ahuza abantu benshi cyane, kandi akanama gashyizwe amatora karabategetse kutarenza abantu 200 mu manama yabo ya politiki. Icyakora mbere y'uko kwiyamamaza gutangira, imirimbanyi hamwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi babusabye kuba busubitse aya matora kugeza ubwo iki cyorezo kizagabanukira, bavuga ko bigoye kubuza abaturage kwitabira amanama yo kwiyamamaza muri politike, ariko leta irabyanga. Nubwo mu kwezi kwa 6 Perezida Museveni yari yaravuze ko igihugu kitazategura amatora mu bihe nk'ibi by'icyorezo cya corona. Gusa nanone ukurikije ibyatangajwe na Perezida Museveni ubwe mu kiganiro aherutse kugeza ku banyagihugu gifashe kuri iki cyorezo, umubare wabo kirimo kwicura cyari mutoya cyane ugereranyije n'uwabanduye. Ati nk'uko bigaragara, ab'iki cyorezo kirimo guhitana abacyari bakeya kubera imigambi yo kwirinda ikazi twari twarashyizeho mbere. Icyo gihe abarwayi bari bakeya cyane, bivuze ko n'abavuzi babitagaho cyane, ariko naho bigeze tugomba gukoresha imbaraga. Imibare ya Minisiteri ishinzwe ubuzima bw'abantu yerekana ko abanduye bari hafi 24,000 ku 62,000 bamaze gukorerwa ibipimo by'amagara. Iyo mibare isobanura ko hafi 10,000 kuri bo bamaze kuvurwa bagakira, naho 27,000 bo akaba bamaze gupfa. Hagati aho Minisiteri yaburiye abantu kugabanya ingendo zitari ngombwa cyane zigana mu mujyi wa Kampala, kuko ariho havumburwa umubare munini w'abandura buri munsi kuruta ahandi hose mu gihugu, nubwo n'utundi turere twose turimo abarwayi. Iyi Minisiteri kandi ikanasaba abantu kutisuka mu biturage bava mu mujyi wa Kampala mu bihe byo gusoza umwaka byegereje, kugira ngo batahajyana uburwayi. Ubusanzwe umubare munini w'abantu batuye Kampala no mu yindi mijyi basubira mu byaro aho bavuka kuba hamwe n'imiryango yabo mu bihe by'iminsi mikuru ya Noheli no gusoza umwaka. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Tukivuga kubijyanye n'icyorezo cya COVID-19, abanyagihugu ba mu ntara z'u Burundi zihana imbibi n'u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Tanzania bafite impungenge ko bashobora kwandura ku bwinshi virusi ya corona kubera urujya n'uruza rw'abantu binjira mu gihugu baciye mu nzira zitazwi imbere y'amategeko. Ni nkuru Ijwi rya Amerika yabateguriye ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi, turayisomerwa na Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda.
Nubwo imbibi nka zose zisa n'izicugaye, bamwe maremesha kiyago basanzwe bafashe mu bijyanye n'amagara y'abantu bo mu ntara zo mu buraruko bw'igihugu bavuga ko hari abantu bajabuka imbibe baza canke bagenda muri Kongo no mu Rwanda. Ivyo biri uko no mu ntara zo mu banuko bushira ubuseruko bw'igihugu nko mu ntara ya Rumonge iri ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika, aba Tanzania na Kongo bakunze gushikira ku bw'imirimo baharangurira. Abanyagihugu bavuganye n'isoko ryacu bo muri ako karere bavuga ko bafite amakenga hanini ku bantu binjira badapimwe.
Turafite nk'umweha wo muri Gitazi uri muri mu ntara ya Rumonge, akabaho uwo bita mu Kiringi uri muri Kabezi muri ntara ya Bujumbura. Hariho n'ahandi hantu nyine hakunda kuba hari abantu muri Kabezi no ku Nyamugari no mu Ruziba aho bita kuri Olympique. Aho hose barahinjirana barose rero mu ncamake uko iyo myaha yose barakwiye kuhashira n'abapima, kuko hari uruja n'uruza rw'abantu benshi cyane bapahabuja bagira kandi barihisha. We ntushobora kumenya ko yari muri Congo cyangwa mu Kenya kuko atari Umurundi atari kwako. Imbibe ziruka yariko baracengekera, arashobora kuza avuye muri Congo akakiko n'uvuye mu Burundi uko bahurira mu mazi hagati nijoro bagahanahana abantu, bamwe bakaza abandi bakaza.
Umuremesha Kiyago wo muri komine Kabezi avuga ko bene abo bantu babatera ubwoba ko kwandura ikiza, kuko benshi bashikira mu mihana yabo ataco binona.
Ntabwo bantu badura bakimukinwa none ko bashikira mu miryango yabo hama bukiye mu gatondo basanga bagiye mu ngoro y'Imana gusenga. Ndabona ntituramenya ko yaje yashikiye mu muryango hama mu gatondo akaza gusenga, bajya bandikira nabo mu ngoro ahantu ku masengero menshi no muri uyu muryango udashobora gusuka azanye uyu muge umwana we mu gatondo agasuka ku ishuri nawe asukenereka kuyambira papa wiwe. Noneho ho aho se twafite amakenga benshi bazana mu zarumuge, mbega tumenya gute ko batumye no kubatanga.
Ibintu biri uko mu gihe abanyagihugu basa n'abatacitayeho ibyo kwirinda kwandura ikiza cya virusi ya corona. Ingingo yo gukaraba amazi meza n'isabuni mu ntoke ni imwe mu zari zageragejwe kubahirizwa. Isoko ry'Ijwi rya Amerika ryaciye mu bibanza bitandukanye ritubwira ko indobo z'amazi yo gukaraba zigiterezwe mu bibanza abajejwe intwaro bategetse ko zijamwo, ariko kenshi ugasanga ziragaragara atamazi bashizemo. Izo usanga ziremo amazi nazo ugahura atasabune ukarabi hari. Ingingo yo gusiga imetero hagati y'umuntu n'uwundi ikurikizwa mu masengero amwe gusa. Naho nyene abakristo bashitse hanze baca baramukanya ukuri kwamye mu kugumbirana mu gukorana mu ntoke mbere bakanasomana. Icibagiwe cyo nikoreshwa ry'ubufukamunwa no kwa muganga abakozi baho niba usanga babwambaye. Nko ku bitaro Prince Jean Charles isoko ryacu ryaciye rivuga ko n'ababwambara ari nka 10% gusa. Uyu munyagihugu aba mu ntara ya Gitega afise impungenge ku kiza cya virusi ya corona gishobora kubangamira abantu kubera uko kudakurikiza ingingo zo kukigwanya.
Abigenze bari bagize cyo gukaraba ndabona benshi babihetse bibazanye ikiza cyarahetse kandi kitarahi abwo ni wase babyijukire babishyiremo ingingo hamwe no mu masoko hose tuzatwinjira ko tubanje gukaraba. Nombo natwe batiko turikingira ndiho bakabifata n'intego cyasubira gukwiragira mu gihugu zanye turite ingorane kandi hari hafashe ingingo zizaba kukigwanya.
Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu buherutse gutanga ikiganiro ku bamenyeshamakuru buvuga ko abafashwe n'icyo kiza biyongereye muri amezi abiri aheze, kandi ku bice 95 babaje bava mu bihugu byo hanze na cyane cyane abaca ku kibuga cy'indege. Muri rusange abinjiye mu gihugu bashikira mu kato mu mahoteli atandukanye, ariko amatohoza yakozwe n'isoko ryacu nuko abo bitwa ko bari mu kato nuko atawukurikirana imibereho yabo maze bigatuma basohoka mu mahoteli bakajya kurondera ibyo bakenera. Twovuga nk'abatwiganiye ko bashobora kujya kwimwesha kurondera utwo bakenera ku masoko n'ahandi. Muri uku kwezi kwa 11 guheze umushikiranganji Tadendi Kumana yarasiguriye abanyagihugu ku bijyanye n'ingene boshyigikira mu kugwanya virusi ya corona.
By'ukuri bugaruka kuri za ngendo zo kutaramukanya, kutagwana mu nda no gukaraba kenshi gashoboka n'amazi meza n'isabune. Tugize iminsi tubisubiramo akagahengwa Imana yaduhaye ntidusamare, kuko murazi ko mu bihugu byose baronse agahengwe barijajara ikigaruka yiguje na gatatu cyukuri umwe wese ahari amenye yuko aruhara gwiwe atarakazi konyene kubucuranje imbangara y'abantu ahubwo ari umurundi wese
kugeza ubu abamaze kwandura virusi ya corona mu gihugu cyose baharugwa ku 692 bushikiranganje imbangara y'abantu bemeza ko ari umuntu umwe amaze kwitaba imana ariko amakuru dukura hijya no hino mu bantu aremeza ko hari abantu ibipimo byerekanye ko bafite icyo kiza kandi kikagira ko kikabahitana ubushikiranganje ntibubimenye.
Desire Tungimana urakoze kuri iyi nkuru y'ijwi rya Amerika ryateguwe rifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi.
Banywanyi b'ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kubyumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Inama Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Leta 49 kuri 50 zigize igihugu zaraye zirangije kwemeza burundu ibyavuye mu matora yo ku itariki ya gatatu y'ukwezi gushize kwa 11. Ku wa mbere w'iki cyumweru gitaha, koleje y'abatora niyo itahiwe gutora umukuru w'igihugu nk'uko biteganywa n'amategeko. Thomas Kamirindi arakomeza inkuru.
Kugeza n'ubu Trump yanze kwemera ko yatsinzwe. Abavoka be bavuga ko bazakomeza kurwanya insinzi ya Biden kugera igihe Congress izabirangije kubarura amajwi yo muri koleje z'abatora mu kwezi kwa mbere gutaha. Mu itangazo baraye bashyize ahagaragara, baremeza ko atari ubwa mbere amatora akemanzwe kugera nyuma y'itariki ntarengwa yo kwemeza ibyayavuyemo ku rwego rwa za Leta. Kuri bo itariki ya nyuma ni ya gatandatu y'ukwezi gutaha, bahereye ku nyandiko y'urukiko rw'ikirenga mu makimbirane yo mu matora yo mu mwaka w'2020 ivuga ko ibarura ry'amajwi muri Congress ariyo ntambwe ya nyuma na nyuma itajuririrwa. Gusa rero ibirego byinshi batanze mu nkiko zo muri Leta zitandukanye byose byabaye imfabusa kubera kubura ibimenyetso simusiga byerekana ko koko amatora yaba yarabayemo amakosa cyangwa se ko Trump yaba yaribwe amajwi nk'uko we nabo bahora babivuga. Sibo bonyine ariko basaba inkiko kwambura insinzi Biden. Umudepite witwa Mike Kelly uhagarariye Leta ya Pennsylvania muri Congress y'igihugu n'abandi banyapolitiki b'abarepublikani batandukanye batanze ikirego kimwe mu rukiko rw'ikirenga rwa Leta ya Pennsylvania, bavuga ko amatora yo muri iyi leta yabayemo amakosa ahagije ku buryo rukwiye kwambura insinzi Biden muri iyi leta ya Pennsylvania iri mu burasirazuba bw'igihugu. Urukiko rw'ikirenga rwa Pennsylvania rwavuze ko batanze ikirego cyabo batinze, bityo baba baratsinzwe. Bajuririye byihutirwa urukiko rw'ikirenga rw'igihugu cyose. Nta gisobanuro na kimwe rutanze. Ejo mu mugoroba w'ijoro rwaciye iteka ruvuga gusa ko rudashobora kwakira ikirego, nta kindi rwarengejeho, bityo nacyo kiba kibaye imfabusa burundu, nta handi rero bashobora kujuririra. Ejo bundi kuwa mbere ikirego cya kabiri cyageze mu rukiko rw'ikirenga rw'igihugu cyatanzwe na Ken Paxton, minisitiri w'ubutabera wa Leta ya Texas iri mu majyepfo yo hagati y'igihugu. Ararusaba kwambura insinzi Biden rukayiha Trump muri leta enye, avuga ko amatora yazo yabayemo amakosa akomeye arizo Georgia mu burasirazuba bw'amajyepfo y'igihugu, Michigan mu burengerazuba bwo hagati, Pennsylvania na Wisconsin. Ntacyo urukiko rw'ikirenga ruravuga kuri iki kirego cya Paxton.
Nshuti mwarimu duteze amatwi, aha niho dusoreje ibiganiro twari twabateguriye. Ndabashimira cyane kuba mwahisemo gukurikira radio yanyu Ijwi rya Amerika. Nshimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura amakuru no kuyabagezaho aho baherereye hose mu ngo zabo kubera icyorezo cya virusi ya corona. Aya makuru yegeranijwe na Fatuma Karara Animasi, yarahagarariwe na Edi Rwema kuri mikoro, mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi wabafashije kuyakurikira. Tubifurije mwese amahoro n'amahirwe, mukomeze kandi kwirinda icyorezo cya virusi ya corona.